nzamba
nzambira samirana
Samikaze bakunzi ba radio nzamba gateka kawe ni wa mwanya wa makuru mu Kirundi mugira mushikirizwe na jewe Diane nkuru nziza duhere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize abanwanje umugambwe senere barabandanya gutura tuzwa mu Burundi abarongoye uwo mugambwe bagasaba ko gateka ko kwidegembya mu bya politike ko kubahirizwa Mikambi ya Nakivale hari impunzi zine zifunzwe zagirizwa guhunga baje umutekano y'urongoye village ya kane ababo bagasaba ko gateka kabo kukubahirizwa bakarekurwa kuko bariko bazira ubusa abantu 13 nibo bamaze kuboneka ko banduye umugera wa COVID-19 igitega mu bipimo 1200 byabaye abajejwe amagara y'abantu bagasaba abantu kubandanya abikingira kuko bamaze kwinjiranwa nongeye kubaha ikaze mukanya isase idonido
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ana makuru yacu tuyahere muyajanye n'umutekano muke urangwa mu Burundi duhereye muri komine ya Mugamba abantu babiri barishwe ku musozi Mugendo Ndengo muri komine Mugamba intara ya Bururi izo byabaye mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana rishira uwa mbere nk'uko amakuru avaho mu Mugamba vyemeza abo bishwe umugore n'umwana wiwe w'umukobwa ibiziga byabo byatowe ejo ku wa mbere umukozi yagirizwa gukora ico caha akaba atarafatwa inkuru tubaza Kifine kandi wabo
Regine niyo nkuru yari umwigisha kuri Ecofor uko yatowe yishwe mu nziwe umukobwa wiwe nawe yari yiga mu ishure shingiro yari mu buruhuko ikiziga ciwe cyari cahambwe hafi yaho baba nkuko ababibonye babivuga ayo makuru nyene yemeza ko bishwe n'umukozi wabo
kazi karamari kingo kifashe ku kwezi aje kuhakora yamukuye igitega niko gukura ibara yaciye agandagura mu mama mu buryo bwa kinyamaswa akagandagura n'uwo mwana w'umukobwa naje gutogwa aho yahabwa mu ngono z'igitoki
igipolisi carashitse ahiciwe abo bantu abantu batanu baramaze gufatwa ku mvo y'amatohoza bikaba bikigoye kumenya icatumye abo bantu bicwa umukozi yabakorera ntarafatwa yari yabonywe na bamwe mu babaho mu Mugamba arikagurisha inka z'uwo muryango amafaranga miliyoni 5 kuri uyu wa mbere Ivyo nivyo vyatumye bagira amakenga baja kuraba ivyabaye kuri uwo muhana nkuko bamwe mu babanyi bavyemeza ayo makuru nyene abandanya avuga ko Serugo vyabaye atari hari kuko asanzwe akorera mu ntara ya Gitega ni nawe yari kumwe n'abandi bana bane biwe bari mu buruhuko aho Igitega nyene nitwashoboye kuronka abajejwe intwaro aho mu Mugamba canke igipolisi ngo bagire ico batubwira kuri ubwo bwicanyi
Tuve mu manuko bw'u Burundi tuje mu buraruko ayikiziga cumigeme w'umuyabaga kimaze kuba kononekara cyatowe inyuma y'umutaga wo kuri uyu wa mbere uheze mu mwonga witwa Ndurumo uri mu kiyaga cya Nakiyange kigabura amakomine giteranye na Bwambarangwe ziri mu ntara ya Muyinga na Kirundo ayo makuru akaba yemezwa n'abajejwe intwaro no mu gipolisi naho nyene bakayemeza inkuru dushikirizwa na Vanessa Muhiteka
Uye tuwi kiziga yale menyikanye numige miumu ya waga Claudine ya dukunda afinyaka milungibili. Ya wakumutumba mangomba muiko mine gitera nyi inara ya Muyinga. Ama soku ya radio inzamba agateka kawe muiko mine amenyesha ko uwo mwigeme bahiruka kumubona kwa gatatu windugi heze itariki milangwi no munani z'ukwezi kwindugi. Aho yavuga ko agiye kuvomera amatuta y'umuceri. Aya makuru nyine avuga ko umuceri yavomera uri mu kiyaya cya Nakiyange. Kuvuwa musi ijisho ryabaye iryo amakuru uva mu begereye umuryango wiwe avuga ko yarasanganywe indwara y'intandara bakibaza ko yoba yaguye muri uwo mwonga ugabura umutumba wa Bucamihigo muri komine Bwambarangwe na Mangoma muri komine Giteranye maze abura gitabara acasoma nturi ico bikoze abegereye umuryango wiwe bavuga ko bishoboka ko yoba yaranagandaguwe mu kintu ngo cinjwe imwe gusa hari kandi ikiziga cy'umusore yahora yunguruza abantu catowe mu micungararo y'ikiyaya ca Nakiyange abajijwe intwaro n'igipolisi mu makomini ya Giteranyi na Bwambarangwe bari bishikiye ahatowe ico kiziga kugira ngo batanguze amatohoza
arakoze mwenzi wacu Vanessa Muhiteka abanywanyi babiri bo muri komine Muhuta intara ya Rumonge barafungiwe kuva ku muhinga mu kuri uyu w'Imana mu gashoko k'igipolisi muri ayo makomine amakuru avaho muri komine Muhuta havuga ko bahagaritswe abagerezwa gutoza intererano y'uwo mugambwe abarimwo bakaba bahagaritswe n'urwaruka rw'imbonera kureza umugambwe CNDD FDD zo muri iyo komine mu mugambwe senere bagasaba ko abanywanyi babo borekurwa n'inkuru ya Jacob Sibomana
abo bapfunzwe ni Jean de Dieu Kabura arongoye urwaruka rw'umugambwe CNN muri Buyenzi muri komini Muhuta intara ya Rumonge hamwe na Yeremia umwe mu bahanuzi bamufitanteri wa komini Muhuta aturuka mu mugambwe CNN amakuru ava muri komini Muhuta avuga ko bahagaritswe n'urwaruka rw'imbonera kureza umugambwe CNDD FDD muri iyo komini ya Muhuta ubwo rwaruka rw'imbonera kure rwagiriza abo ba CNN kwegeranya amafaranga y'intererano y'uwo mugambwe yamara abanywanyi b'uwo mugambwe CNL baratangazwa n'iyo nyifato kubwabo nta kibuza gutanga interano ku mugambwe wemewe n'amategeko kandi bikorwa n'ubushaka bakabona ko arisha ari bariko baragirirwa abo banywanyi b'umugambwe CNL bahagaritswe ku muhinga mukuru w'Imana baca bahabwa igipolisi muri komini Muhuta akaba ari naho bapfungiwe kugeza kuri uwa kabiri abarongoye umugambwe CNL mu ntara ya Rumonge bakaba biyamiriza ico bita gatotezo ariko baragirirwa yohagarikwa rikaba rije rikurikira ibomogwa ry'ingoro z'umugambwe CNL rimaze igihe rikugwa muri iyo komini nyine bakaba basabire kugwa ry'abanywanyi babo atagisabwe uruganda rwa radio inzamba rukaba utararonka kuri telefone Melchior Hakizimana arongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge kugira atange umuco kuri iryo fatwe n'agatotezo kiyamirizwa n'abanywanyi b'umugambwe CNL
abaharanira agateka kazi na muntu ntibumva ingene umuntu umwe yofata ingingo yo gusuzuma ibiri mu matelefone kandi hari urwego rubijejwe mu gihugu Vitale Shimini Imana arongoye urunani rw'amashyirahamwe adaranira ibyicaro vya politike Forske abishikirije inyuma y'iterabwoba Komiseri Moise Arakaza bataziranyeganyega bo muri komine Mugamba y'intara ya Bururi yagize ku banyagihugu bazofatanwa inomero zo hanze mu matelefone yabo Vitale Shimini Imana agasaba abarongoye uyo komiseri wo muri komine Mugamba intara ya Bururi guhagarika iryo terabwoba tumwumvirize
ugwego gwa RCT nigo rujejwe itumatumana ko cy'amakuru mu gihugu cy'u Burundi nitwumva rero ngene umukomiseri atwara mu ikomine runaka naho yo bikomine yankwa naho yo bikomine hamwa yoheza akisubiriza itegeko ibi rero dusaba yuko abarongoye igihugu cy'u Burundi cyangwa abajejwe gutwara uwo mukomiseri yuko bohagarika iryo terabwoba kuko ibi bintu ni ibintu bishobora guhungabanya umutekano muri rusange kuko birazwi yuko telefone no munsi umuntu ayikoresha mu bikorwa bitandukanye ntitwumva rero ingene uwo muntu aza kwisubiza amategeko hanyuma yuko hariho abantu bo batanga makuru nibape nabi namakuru y'ibiba mu gihugu cy'u Burundi twari tuzi yuko ibyabaye kuva mu 2015 byabaye icigwa uno munsi guhanahana makuru ku isi byarateye imbere ku rugero rw'uko n'abari mu bihugu bindi bashobora kubona ibiriko birabera mu gihugu cy'u Burundi hari ubuhinga bwinshi cyane aba bantu bakora ibi byaha banyuruza abantu bica bagirante bamenye yuko ibyo bakora bimenyekana ta kintu na kimwe kikinyegeye kikibaho ku isi
inzamba
ubonaho dutandukire amakuru avugwa mu makambi y'impunzi mu gihugu cya Uganda bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu ikambi ya Nakivale mu gihugu cya Uganda baratabariza abagenzi babo bane bamaze iminsi bafungiwe mu gasho k'iyo kambi aho ngo bariko barasinzikarizwa ubuzima uwitwa Faizale arongoye village ya gatatu ibamwe abarundi ngo ni wari hejuru yavyo uyu nawe aremeza ko abo bafunzwe uko ari bane bamuteye mu rugiwe n'amatohoza ngo yaravyerekanye nkuko abivuga tubibaze Beni Akserakana
abo basore bane bafungiwe mu gasho y'igipolisi isingiro aho bita ku Kikumi na Mushanjo Imanirakiza Eric Nyokwizera Eric Gakizi Elise Papa Esi Batazira Jepton bafatiwe mu ikambi impunzi ya Nakivale mu gihugu cy'u Buganda. Bagenzi babo baba muri iyo kambi bamenyesha ko abo bane bakorewe iremenanya n'urongoye village ya gatatu New Bujumbura yitwa Sinzi Nkayo Faisal, akabagiriza ko ari akagwi k'abasore b'abatutsi bashaka guhungabanya umutekano wiwe kuko ari umuhutu. Ngo hatanguye gufatwa uwitwa Elize, abandi batatu bagiye kumuraba mu gasho nabo baca barabafunga aho bari ngo bariko basinzikarizwa ubuzima nk'uko uno mugenzi wabo abivuga.
Bafata umuntu umwe yitwa Elize baramujyana kumufunga ku itegeko rya Cayimani Faisal, mu nyuma byakurikiye abantu bose bagiye bakagenda kuraba bagenzi babo bafunzwe baca bafata bagafungwa nabo n'abaca barabafata ari batatu abandi batatu. Ikintu kitwabaga cyane babaye tosture barakubitwa, urumva nta n'ucutse umutima ujya kubaraba. N'amakuru yatugezeho ni uko bashaka ko batwaye no mu kandi gasho tutamenye.
Faisal Sinzi Nkayo arongoye village ya gatatu arerekana ko intandaro ya byose ari umuryango w'inzu yiwe wibwe. Hafashwe uwikekwa muri ubwo busuma, bagenzi be bacabazira rimwe kumutera ubwoba.
Naribwe umuryango ku nzu iwanje, hanyuma uwo muryango ngenda wubaza ni wabwemwe ibibazo byose. Kwezi guheze baraje mpira ari nk'abantu 24 baza kuntera mu rugo, baje kuntera muhira, hanyuma abanyi barabahanura baragenda. Ndagutse je ndabasabye rero n'ubwo subiye jewe kuza kuntera muhira mufite ikibazo, ni umuntu umwe cyangwa babiri tuganire ngwapa na mwese kuzira rimwe. None je fitanye ikibazo n'umuntu ibankwe mu ryango mwese muza gukora iki? Umva bafise akantu kagashira hamwe ubakoze ko bose bazira rimwe, bose ufashe wagize kosa umwe bazira rimwe.
Faisal Sinzi Nkayo amenyesha gatakino na kimwe kijaye namoko kiri nyuma y'ibyo bintu. Uyo Elize ngo yahagaritswe kuko yagira mucumita imbugita.
Uwo nawe Elize hari je di mu gatondo saa 3 twahuye njumbe ku mashuri kubakisha amatoilette y'abana caduhura bari batatu acamagara mu ibarabara. Ikibazo yambaje kiti none kubu uye atamwe muri kumwe ubusuno gupfumura iyo nda, aranyereka n'imbugita naciye niruka ndatabaza imbugita cyafata ayirenza ahantu arayita. Bafunzwe kubera amakosa bakoze, kandi munakoze ikosa ntibarabe by'ubwoko ngo bahuye ubwoko ngo macakubi ngana amacakubi arahari.
Ku byerekeye itotezwa ryo bari riko rigirirwa abo basore bane twarondeye utwara ikambi ya Nakivale kugira ashobore kuduha umuco turamukena. Inkuru tuzobandanya tubatohoreza.
Mu ishyirahamwe CBDH Victor riharanira agateka k'impunzi abariyamiriza ingendo y'uyarongoye village ya kane y'impunzi z'abarundi ya Nakivale, Leopolo Shirangabo itegera surongoye iryo shyirahamwe asaba ko nyabuna uwarongoye iyo village yokurikiranwa kuko ngo iyo ngendo yo guhohotera impunzi z'abarundi atari ubwa mbere yagirijwe. Icegera cy'uburongoye CBDH Vicar asaba kandi ashimitse uburongozi bw'ikambiya na Kivale gukurikirana izo mpunzi zifunzwe ngo ntizibandanye guhohoterwa azizira ubusa. Umviriza
uravye kuva mwaka 2015 mu makamba atandukanye hagi hari bonekezamwe abarundi bigize impunzi, ariko hanini icari kibazanye kwari kuzihotera kwari kuzitera ubwoba. Mu mwaka uheze mu ikambi impunzi ya Kivale hagi hari yadukiza impunzi zigatera ubwoba izindi, bababwira ko utazoramuka yiyandikishije agataha bazomutana ku nguvu. Ibyo rero wasanga kenshi n'uwo mushefu atari kure yabyo cancane ko byibonekeje cyane ibiraje kashojwa. Ikindi rero urabona ko burero badutse gufata abantu babarenganya bakoresheje cyane cyane abapolisi bataye umurongo muri ico gihugu ca Uganda. Kubw'ibyo rero twebwe dusaba igipolisi ca Uganda gukurikiranira hafi ico kibazo bagakora amatohoza yimbitse na cyane cyane ko abantu batafatanye itonga, ahubwo co cafatiye kumabwire iwo mutware muri iyo village rikashojwe. Rero twebwe tukiyamiriza iyo ngendo y'uwo mutware tugasaba ko ahubwo ivyo vyokurikiranwa neza bakaraba nimba ata kintu gishinyegeje inyuma. Turasaba kandi rero uburongozi bw'igihugu cya Uganda mu rwego rw'inkambi mbere na HCR nabo nyine gukurikiranira hafi ibyo murongozi bagakurikirana kandi n'ico kibazo cy'abo bantu kugira ngo ntibabandanye barenganywa ntibabandanye bahohoterwa. Ikindi rero twebwe turasaba impunzi ko zofatana mu nda ntizibandanye zumva amabwire y'abantu baza kuzicanishamo cyane cyane bafise inyungu zabo.
Mu makuru na yajanye n'amagara y'abantu, abantu 13 bashasha ngo baranduye ikiza cy'umugera wa coronavirus nibo bamenyekanye mu bipimo birenga gato 2022 byakozwe kugenekerezo rya mbere ukwezi k'umunani umwaka 2021 ivyo biri mu cegeranyo c'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu cyo kuri uyu wa mbere ico cegeranyo kivuga yuko ari byo bipimo byakorewe ingenzi zinjira canke ngo zisohoka kikaba kandi cerekana ku intara ya Gitega yiyongereye ku ntara ya Ngozi na Kirundo zari zizwi ko zisanzwe zibangamiwe. Ni nkuru tubaza Delicia Kamikazi.
Muri abo 13 bashasha banduye umugero wa corona, babiri n'abanduriye hagati mu gihugu mu ntara ya Rumonge, abandi bose 11 nabavuye hanze y'u Burundi. Umupaka wa Kobero mu ntara ya Muyinga ukaba ariko waronse abagwayi bagera kundwe. Umupaka wo mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura ku kibuga cy'indege cya Bujumbura hamwe no mu Rumonge hakaba habonetse hose hamwe abagwayi 6. Ubushikiranganje ukamenyesha ko kuri iyo tariki atakoze ibipimo by'abantu benshi nk'uko byari bisanzwe, ariko bituma hari bitigirije ku mipaka gusa. Iruhande y'akarere k'ubuvuzi ka Kirundo gafise ibice by'abandura birenga 100,000, ni ukuvuga abanduye bagera kuri 388 ku bapimwe baba 5,000. Akarere k'ubuvuzi ka Kiremba karenza ibice by'abandura 5% ku bagwayi 483, ku bapimwe barenga 9,200. Hiyongera ko intara ya Gitega yo iharugwamo urugero rw'abandura baba 20%, ni ukuvuga 106 bagwaye mu bipimo 533. Ubushikiranganje butanga ikigereranyo cyo bandura ku munsi biyongereye ku 135, mu gihe icyo kigereranyo cyahora kiri ku bagwayi 30 ku munsi imbere y'ukwezi kwa mukakaro 2021. Muri icyo kigereranyo kandi ubushikiranganje burerekana imigwi y'abantu babangamiwe ufatiye ku myaka. Abangamiye gusumba abandi bakaba abari hagati y'imyaka 25-34, abari hagati y'imyaka 15-40 ufatiye ku bamaze kwandura bose hamwe, ariko kandi abarenga gato 100,000 ni abana bari munsi y'imyaka 15, muri abo 32 bakaba ari abana bari munsi y'imyaka 5.
Arakoze Kamikazi. Hari inzoga ifise uburemere bukaze cyane yitwa Karibu igisibije mu rwaruka cyane cyane muri kino gihe cy'uburuhuko. Iyo nzoga ngo ifise uburemere bwo kuburera buregera ku bice 40% yategerezwa ngo kugurishwa hisunzwe amategeko, kuko kizira kugurisha inzoga ku bana batarenze imyaka 18. Libera ntibashira kandi ni umwigisha wo muri kaminuza y'u Burundi, akaba n'umuvyeyi, hagasaba abajejwe intwaro gucungera ingene iyo nzoga igurishwa.
Icyambere cyose nubabwira ni ugufata mu minwe ubuzima bwabo n'ubw'abagenzi babo. Ubuzima bw'umuntu ni ikintu gikomeye cyane. Hirinde ibintu biyayura umutwe, hirinde ibintu byo kuryoherwa by'ibihenda amaso. Bamenye yuko ari kazoza k'u Burundi, ari kazoza k'imiryango yabo, ari kazoza kabo. Hirinde rero ibyo by'inzoga ziyayura umutwe n'ibindi by'amatabi baba banywa, kugira bategure kazoza kabo, kazoza k'umuryango, kazoza ku hanyuma rero na cyane cyane bashyira imbere igikorwa nyamukuru cy'ukwiga, bakanonosora ibyigwa, bagashikana kure aho umubyeyi yama yifuza yuko umwana atera imbere kumurusha. Bare bagerageze biteze imbere, bateze imbere imiryango yabo, bateze imbere Uburundi bwabibarutse babicishije mu byigwa, mu gukora, mu kwitanga, na cyane cyane mu byerekeye ibyigwa.
Libera ntibashira kandi atera kamo kandi urwaruka kudahurumbira ibiyayuramutwe, ahubwo ngo rwijukire ivyirwa kuko nirwo Burundi bw'ejo. Nino kuri ako kamo ka Libera ntibashira kandi dusozereye ano makuru, tubashimire mwebwe mwese mwari muduteze abiri. Tubashimire n'abagazi bacu badufashije kuyatororokanya. Diane Nkurunziza nayabashikirije, abandi bifurije amahoro iwanyu no mu byanyu.